Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mu Burundi abana bafite ubumuga bwo kutabona bahura n'ingorane mu myigire yabo.
Ingorane ikomeye cyane ni ibikoresho byo mu ishuri bisanzwe bizimbye, nta mubyeyi n'umwe ashobora kwironka ibyinshi biva mu bihugu byo hanze bya Buraya.
Mama Aline Karegwa ni umuyobozi w'ikigo Rumuri cyigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona mu gisagara cya Gitega mu Burundi. Naho mu Rwanda, urukiko rwa gisirikari rwanze kohereza mu nkiko za gisivili urubanza rw'abaregwa ko ari abayoboke ba RNC. Mbere yuko tujya mu ntara nyirizina, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana arabanza tunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe kwivuna abansi Mark Esper yashikirije ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ari we azobazwa inkurikizi bizoba byose mu ntambara arimwo mu gihugu cya Siriya. Izo nkurikizi avuga harimwo ukongera kuvuka k'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu, guhungabanya ubuzima bw'abanyagihugu hamwe n'ibyaha byo mu ntambara bishobora kwaduka. Icegera cya perezida nawe wa Amerika Mike Pence ashikiriza ko Trump yamurungitse mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu twigoro two kuremera Turukiya hamwe n'abarwanyi b'abakirde kugira baje ku meza y'ibiganiro. Mike Pence avuga ko Trump yavuganye na Erdogan ejo ku munsi wa mbere kandi atako anamusaba guhagarika vuba ibikorwa bya gisirikare. Kuri aya makuru nyene, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo ku wa mbere nawe yahamagariye abari muri izo ntambara mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya guhagarika vuba mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu bugeramiwe. Guterres asaba abarwana kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimwo no gukingira abasivili. ONU ivuga ko umuriyoni umwe n'ibice umunani mu miliyoni zitatu baba muri ako karere bakenye imfashanyo, muri bo hakaba harimwo abana 70,000 bari mu bataye ingo zabo kuva mu ndwi iheze nk'uko bishikirizwa na UNICEF. Muri Afrika, abanyagihugu muri Mozambique barihitiramo umukuru w'igihugu mu matora yo kuri wa kabiri inyuma y'imyamamazo imaze iminsi 45 yaranzwemo ubwicanyi. Abatora bagiye guhitamwo nimba bazogumiza icizere kuri perezida Philippe Nyusi, kandida w'umugambwe Frelimo uri ku butegetsi kuva Mozambique kironka intahe yo kwikukira. Umukandida Osufo Momade arongoye umugambwe Renamo niwe aboneka ko afite ijunja ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu bashika 40 baramaze kwicwa kuva iyo myiyamamazo itangura gushika ubu. Muri Afrika kandi igipolisi mu buraruko bwa Nigeria cyashikirije jo ku munsi wa mbere ko cyatabaye imiyabaga y'ugwaruka barenga 300 bari baboshwe n'iminyororo mu ishure ry'abayisilamu aho banasambanywa ku nguvu. Abo banyeshuri bari bahungiye mu ishure ry'Idaura muri leta ya Katsina ku birometero 70 uva ku murwa mukuru w'iyo leta hafi y'urubibe n'igihugu cya Nigeria. Bugize kabiri mu kiringo cy'ukwezi igikorwa nk'iki cyo gutabara kiba. Mu kwezi guheze igipolisi cya Nigeria mu micungararo ya leta ya Kaduna carabohoye abanyeshuri b'abahungu barenga 300 bari ku ishure nk'iryo, bari baboshwe n'iminyororo baborizwa igufa kandi bakoreshwa n'ibikorwa by'ubusambanyi. Mu Burayi, abigaragambya baharurwa mu 1,000 bo mu ntara ya Katalani barakoze imyerekano mu mabarabara baranahagarika imirimo ku kibuga cy'indege ejo ku munsi wa mbere. Ni nyuma yaho sentare nkuru y'ico gihugu iciriye umunyororo w'imyaka 13 abakuru b'abicenda ku gihugu cya Espagne bikukiye. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu bashikirije ko abantu 37 bakomeretse mu gutana mu mitwe n'igipolisi ku kibuga cy'indege cyaho i Catalani. tugaruke muri Afrika ugwego mfata kibanza ruyoboye igihugu cha Sudani n'abayoboye barwanya leta baratanguye ibiganiro bigenewe guhagarika intambara zitari nke zirangwa muri ico gihugu
ya chuvewa akadomo com mukanya turajiwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi ibikoresho bihenze cyane bitanaboneka mu gihugu n'ubukene bw'ababyeyi n'intambamye zikomeye zugarije ikigo Rumuri cyigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Icyo kigo Rumuri kiri ku mushasha mu gisagara cha Gitega ni kigo kijeje kwigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona biga kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato mato bakurikiza urutonde rw'ivyigwa vya leta kubera ubukene bw'ibikoresho urongoye ico kigo. Mama Aline Karegwa amenyesha ko badashobora kurenza abana 15 mu mwaka wa mbere kandi ababikeneye bari benshi cyane mu gihugu. Abana biga kuri iryo shuri baragaruka kuri zimwe zimwe mu ntambamye bahura iyo bariko bariga.
Mwaka kirekane ivyigwa turashaka kubara ingorane z'impapuro cyane izi mashini nyakora byatagoranye ariko ari gihe bishobora kuboneka ko badufasha kuturosa ibyo dukeneye byose nk'impapuro zirakunda kubura cyangwa bakaturosa mu mashini.
Ujyanye no kwiga ubisanzwe nk'ingorane z'ibikoresho aho usanga nk'ubu mu kwandika dufate nk'utubiri ko dukora ibibazo bya leta ugasanga nk'abatabona ubaye mwanya udakwiye kubera mu kwandika bibatebya ugasanga ikibazo cya nk'icya leta cyabananiye kubera abaca bakabataraheza.
Mama Aline Karegwa arongoye iryo shuri nawe nyararemeza ko ikibazo cy'ibikoresho bizimbye ari intambamye ikomeye na cyane cyane akabona ko diyosezi ya Gitega yonye n'ikigo Urumuri yari ikwiriye gufashwa kuko ihanzwe na byinshi.
Ingorane ikomeye cyane ni ibikoresho byo mu ishuri bisanzwe bizimbye ibyo nta muvyeyi n'umwe ashobora kubironka gukora twebwe mu kubironka ibyinshi biva mu bihugu byo hanze vya Buraya navyo nyene birazimbye cyane. Nibiva mu Burundi impapuro bakorerako nazo nyene zirazimbye kuburyo atamuvyeyi tubisaba ico kica kiba igikorwa c'ishuri igikorwa ca diocese naca mwumva rero igikorwa diocese ifise kuko iri shuri ryegamiye diocese ntiriri muri leta nk'ivyo byose bigoye ku mpande zose ivyo byose diocese niyo iciraba ingene ibigenza ca mwumva yuko nayo nyene itoroherwa mu gutunganya ibikorwa vya kino kigo.
Iyo bana barangije amashuri mato mato baraheza bakungururizwa mu ishuri rya Lycée Notre Dame de la Sagesse naryo nyene ryabihebeye imana aho baca bigana n'abandi bana atabumuga bafise. Naho nyene ibazo ntibibuze nk'ukuno ahiga yavyiganiye radio y'ijwi rya Amerika
ari gihe twebwe bishika tukabura impapuro hagari gihe kinini atamapuro dufise n'ubu byaradushikiye muri uwo mwaka aho twaciye dukora ama examen abiri mu gice kimwe cyansaba renda saba amwe bishobotse kugira ngo dushobore kuronka impapuro kuko impapuro iyo zihere dusanga abandi bana badusize kandi tukajya dukora kuri materiel abandi bana bakoze ko kandi nabo baba bagiye imbere yacu hama tugasaba kugira ngo n'izya mashini zibonetse dushobore kuronka amanote n'ingoga izitarakiranze kubera hari iziri ngaha nyene zapfuye kugira ngo dushobore gukorwa kugira ngo dushobore kuronka amanote bidateje kugira ngo dushobore kujana n'abandi
muri leta. Icyo kibazo bamenyesha ko kibaraje ishinga. Martin Ivyabandi umushikiranganje w'agateka kazi na muntu amenyesha ko ikibazo cy'abagendana ubumuga leta yamaze kugifata mu minwe mu gushiraho imigambi itomoye kubakurikirana.
Aha rero turazineza ko ari ikibazo cy'abagendana ubumuga cyane cyane kutabona bifise amashuri make kandi ingorane nuko ibikoresho bakoresha birazimbye cyane ugasanga rero bwa buryo ntibushoboye gukwira naho bongururiza ugasanga byagoranye ariko hari akigoro kakozwe uri kubira ko gwa n'umushyanganje bw'indero n'umushyanganje butandukanye ariyo duhamagariye n'abandi bose baba bishoboye cyane cyane mu kugenda hamwe iyo abantu bagiye hamwe barakora imigambi ikomeye nibyo bigo byo kwigisha abatabona afite ubumuga bwo kutabona nabo nyine bashobora gushigikirwa
naho uruhara rwa leta kugeza ubu rutaboneka neza mu kwitaho abo bana batabona mu mashuri. Mama Aline Karegwa amenyesha ko igikorwa bamaze gukora gishimishije. Amenyesha ko iyo barungitse mu mashuri yisumbuye babitora ikimenyamenya nabaherutse gutsinda batatu bose baronse udushimwe kubera amanota meza baronse mu bibazo bya leta. Ikindi ngo nuko hari abanyeshuri batandatu baciye muri icyo kigo ubu bariko bararangiza kaminuza mu gihugu cy'u Rwanda. Amuniraho gusaba leta kwitaho bikomeye icyo gisata cy'abana bagendana n'ubumuga bwo kutabona kuko iyo baronse amahirwe yo kujya mu ishuri bafise ubwenge nk'abandi bana. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Hashize imyaka 58 umuganwa Ludoviko Rwagasore yishwe, imihango yo kumwibuka yabereye Igitega, umurwa mukuru w'u Burundi. Gaston Sindimwo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, aratubwira ukuntu uyu munsi wijijwe, araganira na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bonyiko mubivuze nuko u Burundi bwabishyize amateka yabwo, aho kuri iyo tariki bwama bwibuka iyo ncungu y'u Burundi, si we wenyine kwibuka incungu bakoranye, aho bakoranye mbere baduhagereza nyuma yo kwikurikira. Twabikoranye iteka cyane cyane akanyamuneza kuko turi kutwitegura amatora azwi mu 2020 bigaca bisa n'igihe twikurikira kuko aya matora niyo twikurikira yari aya matora meza mugabo ibyavuyemo niho byabaye byatumye haba intambara. N'umunsi rero twari akanyamuneza twibuka iyo myaka 58 iheze iyo ncungu y'u Burundi zandagaye mugabo ibyo abamugandagiye bashatse gushika ko batabishyitse ko kubera kirimubwira bw'abarundi.
Muravuze abamugandaguye ariko gushika nta bantu leta y'u Burundi iradoma ku rutoki boba barakoze iryo bara myaka 58 iheze ikintu mu mugambwe ipona ekano na leta y'u Burundi muriko murakora kugira ngo abo bagize ba nabi baje ahabona bashingizwe n'iki?
Icyo menye ni uko abamugandagiye barahazwa kuko n'imbere y'uko bamugandagira barabivuga uko birandishwe. Nabonye ko haciye imanza ababaye ibyitso byo kugandagirwa mugana atari muhombezi bo basore muraje nyine imanza zagenze. Twababwira yuko uko bigenda kose nk'umugambo wose kametona uri kuyategura ingene yitwarira leta y'u Bubiligi y'icyo gihe kugira ngo bashobore gushumbusha igihugu, bashumbushe umuryango, mbere bashumbushe n'umugambi kuko urabizi ko amaketi yanditswe n'abategetsi b'u Bubiligi cyane cyane batera igitsure abagize ubutungane yuko izo rubanza bohagarika cyane abaciriwe imanza zohagarara kugira ngo ntihaboneke u Bubiligi. Abaciriwe urubanza rero baciriwe urubanza mugabo ntibashyitse ku itsiso y'abatumye abamugandagura. Numva bahanye abakoze iryo bara mugabo kubera ubutegetsi n'igitsure cy'icyo gihugu cyaciye gituma prefere icyo gihe adashobora kuduma ku rutoki ku batumye agandagura.
Muri iki gihe nyine imyaka 58 iheze twavuga ko mu bintu Rwagasore yashyira imbere ubumwe, icyo kintu kibuze mu mugambwe yararongoye ikintu muri komunakora kugira ngo ubwo bumwe ugaruke mu mugambwe n'iki?
Nibyo Rwagasore yashoboye gutsinda gutahukana ayo nayo kwikurikira kubera yishimikije ubumwe. Kuva rero agandagiye umugambwe wiwe ntiwigeze uronka agahenge na gatoyi k'ubumwe wamye gusa mu njyane murazi ko na muhigo yamusubiriye yaje mu nduru eka n'abasiki bose habaye induru mbere umugabo kametona akaba ari we wabaye imbarutso y'ingorane zabaye ngaha. Nacyo bituma twebwe ibyo turakora cyane cyane twebwe twiyita ko turi muri uwo mugambwe twifuza yuko uwo mugambwe ugarukana akaranga mutima kaza abasore twifuza yuko twoza mu nzira z'ubumwe. Ibyadutandukanya tuyishyire iruhande tujye hamwe turabe yuko igihugu cyacu cyotera imbere. Ntitubwira abadasigana gusa, tubwira abarundi bose kuko injyane atari kutujyanisha nta kindi zimara igihugu, zigatuma igihugu kizingana.
muguhera hiza nyakwa vice president wa mbere Burundi umugambwe ipona uyifashe gute muri iki gihe himirije amatora mu Burundi
n'ibyo twavuga yuko mwabashane kana aho tugeze twebye etsore yuko mwabashane kana uhagaze neza cyane gwe mwabashane kana niko naraba bazikondera imaze imyaka myinshi mu rwambere aho mwabashane kana uyitunganyije ku nzego zose gushika ku mitumba nuko ndabona umunsi ikaba ariko bakora nkuko muntu nari nyine twakora mbere baje neze narabwi yuko bagasore yaraye imbere yaraba intsinzi nico konti tuko tuzakora kugira ngo turabe yuko isarugwa mu 2022 mu mwaka rero utokwishyuza bashambara ukaronka igatinda amatora cyanke ugashobora kuronka ijunja n'ijambo kugira ngo ibyumviro by'uwo mugambwe bihagararize cyane cyane bikomeze bishyirwe mu ngiro.
Gaston Sidibo vice perezida wa mbere Burundi murakoze cyane rwose ku kiganiro mu hayi radio Ijwi ry'Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda ariko rwa gisirikare rwataye utwatsi icyifuzo cy'abaregwa ko ari abarwanyi b'umutwe wa politiki RNC ruvuga ko rufite ububasha bwo kubaburanisha barimo Major Habib Mutatiri wasezerewe mu gisirikare cy'u Rwanda RDF burero bashakaga kujya mu nkiko za gisivile. Asumta Kabuye duteguriye inkuru.
Abaregwa bitabiriye iburanisha ryo kuri uyu wa mbere bazanye n'ababunganira bose bari bambaye imyambaro y'icyatsi iranga abagororwa b'abasirikare. Nk'uko bisanzwe mute kuboneka abantu benshi bari bitabiriye iburanisha nk'abagaragaraga mu minsi ya mbere. Mu gihe bari bahawe umwanya wo gutangira kugira icyo bavuga ku byaha bakurikiranyweho, abunganizi babo bahise bazamura inzitizi ijyanye n'ibura bubasha ry'urukiko. Metro Murisa Paula wunganira Majoro Mudathiru Habibu wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda yateruye avuga ko umukiriya yawe yasezerewe mu ngabo, bityo hari inzitizi zo kuba yaburanishwa n'inkiko za gisirikare kandi yarabaye umusivile. Ubwo yibazaga uburyo abasivile bajyanwa mu nkiko za gisirikare, umushinjacyaha yahise afata ijambo amusubiza ko nubwo ari umusivile barezwe ibyaha bifitanye isano n'urubanza ruregwamo umusirikare Private Muhire Dieudonne na bagenzi be batanu ruri mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Ubushinjacyaha nayo mpamvu abarimo kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nabo baregewe urukiko rwa gisirikare. Abanyamategeko ntibanyuzwe n'ibisobanuro by'ubushinjacyaha, bahuriza ku kuba igihe cyose izo dosiye zitarahuzwa abaregwa bakwiye kuburanira mu rukiko rwa gisivile. Ikindi bazamuye nuko itegeko rigena ububasha bw'inkiko riteganya ko imanza zidahuje kamere cyangwa zitari ku rwego rumwe rw'iburanisha zidashobora guhuzwa, bityo abo banyamategeko bakemeza ko izi dosiye zombi zitari ku rwego rumwe kuko Private Muhire na bagenzi be bamaze kuregerwa urukiko rukuru rwa gisirikare bakaba bategereje kuburana mu mizi. Mu gihe Major Mudathiru na bagenzi be bakiburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, umushinjacyaha yavuze ko igitekerezo cyo guhuza dosiye gishingiye ku mpamvu z'amategeko kuko ibyaha baregwa byabereye igihe kimwe n'ahantu hamwe. Yavuze ko Private Muhire yagiye muri Uganda mu mwaka w'2017 gushaka abarwanyi ba RNC mu gihe Habibu yumvikanaga na Kapiteni Sibo Charles wa RNC ku mikoranire mu gisirikare cya P5. Abanyamategeko bakomeje kumvikanisha ko guhuza izi dosiye atari ngombwa, cyane ko abaregwa ibi byaha bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora gukomeza gufatwa ndetse bakoherezwa mu Rwanda ku buryo buri gihe bitajye bisaba ko urubanza ruhagarikwa ngo dosiye zihuzwe. Majoro Habibu nawe yasabye ijambo ha umwanya avuga ko ababandi bashaka guhurizwa mu rubanza rumwe atabazi ku buryo afite impungenge ko bashobora no kuzamuza na FDL ratazi. Yavuze ko we nabo yarayoboye bari mu mutwe wa P5 ku buryo yumva yaburanishwa ku byaha we avuga ko azi kandi yemera. Mu magambo ye yagize ati, ntibazampekeshe uwo ntigeze mbyara. Ucamanza Lieutenant Colonel Charles Madudu yahise avuga ko urukiko rugiye gufata umwanya rukareba niba rufite ububasha bwo kuburanisha abaregwa. Nyuma y'amasaha agera kuri ano urukiko rwamaze rwiherereye rwanzuye ko rufite ububasha bwo kuburanisha Habibu na bagenzi be kuko ibyo baregwa muri dosiye bihuye n'ibiregwa Private Muhire Dieudonne. Urukiko ruvuga ko bose baregwa kuba bari mu mutwe wa P5, umutwe wa gisirikare ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Urukiko rukomeza rusobanura ko nubwo Private Muhire Dieudonne avuga ko yari muri RNC nawe ari umutwe wa gisirikare uri mu ihuriro rya P5, urukiko rusobanura ko ruramutse rutandukanije izimanza rumwe rwagira ingaruka ku rundi kandi kwizimanza zombi zishobora kuvuguruzanya mu gihe zaburanishwa n'inkiko zitandukanye kandi birego ari bimwe. Urukiko rwanzura ko rwemeye kwakira inzitizi zatanzwe n'abunganira baregwa ariko izo nzitizi zidafite ishingiro, bityo urukiko rutegeka ko urubanza ruzakomeza kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Turi no kuri internet, radio yacu voa.com. Uburundi, Ubuganda, Urwanda na Tanzania bazohereza abasirikare babo babahanga mu kurwana n'ibikoresho byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha iki gihugu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yayogoje intara za Kivu zombi iyo hepfo n'iya ruguru. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu biro byayo i Nairobi muri Kenya, Eloge Wilika Neza, araduha ibisobanuro birambuye.
Ibyo bikubiye mu rwandiko ruheruka gusohorwa n'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo FARDC General Mbara Munsense Celestin. Ijwi rya Amerika ryabonye kandi abari mu nzego z'igisirikare z'icyo gihugu bakanemeza ko ari urw'ukuri. Urwo rwandiko ruvuga ko ibihugu bine ari byo Burundi, Urwanda, Tanzania na Uganda biherutse kwiyemeza ko bigiye gufasha ingabo za Congo kugwanya imigwi yitwaje ibirwanisho iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buseruko. Ibikorwa canke ingwano zo gutuza imigwi irwanira mu buseruko bwa Kongo bitekanijwe gutangura ku itariki ya 15 ukwezi kwa 11 mu mwaka, bikazorangirana n'itariki ya 20 ukwezi kwa 5 mu mwaka wa 2020. Hakurikije izo dusoma muri urwo rwandiko, inama ya mbere yo gutegura ivyo bikorwa yabereye Igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku magenekerezo ya 13 na 14 ukwezi kw'icyenda guheze. Iya kabiri itekanijwe ku matariki ya 24 na 25 ku kwezi kw'icumi Igoma nyene. Mu ntara ya Kivu y'Epfo, imigwi hari y'abanyamahanga ni Red Tabara, FNL, FPB hamwe na RNC, ikaba muri teritwari za Mwenga, Fizi na Uvira. Muri izo teritwari nyene hari kandi n'iyindi migwi y'abakongomani nka Mayimayi ya Kutumba n'abo bakorana Ngumino hamwe na Twirwaneho. Muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo kandi hari iyindi migwi ibiri y'abakongomani ariyo Rayira Mutomboki hamwe na Mayimayi Nyatura. Iyi ni itegerezwa gutuzwa muri Kivu y'Amajepfo. Mu ntara ya Kivu ya Ruguru naho imitwe y'inyeshyamba havugwa abanyamahanga ni FDR, RUDA na CNRD ikaba iri ruhande y'imigwi y'abavuka gihugu ba Congo nka Mayimayi, FARPM, NDC, NDCR, APCLS hamwe na CMC Nyatura. Iyo yose ikorera mu materitwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo. Nayo muri Beni na Rubero aho muri Kivu ya Ruguru nyene haboneka imitwe iyobowe n'abanyamahanga nka ADF hamwe na MTN, ikayibangabanganywe n'iy'abakongomani nka Mayimayi Mazembe, Zefile Jackson, FPPAP, Mandevu, UPLS hamwe na Leopard Clitok. Urwandiko rw'ingabo za Congo nanone rusigura ko ivyo bihugu bine birebwa n'ico kibazo vyiyemeje guhanahana amakuru y'iperereza, gucungera imbibe hamwe no mu biyaga, kurungika ingabo zidasanzwe za karuhariwe mu kurasa no mu bindi bikorwa vya gisirikare Force Speciale mu Gifaransa, kurungika abasirikare bafasha gusatira mu ngwano zo hasi hamwe no gutanga indege za gisirikare. Urwandiko rw'umugabisha mukuru w'ingabo za Congo rusoza rusigura ko muri ico kiringo co gutuza iyo migwi, inteko za ONU ziri mu rwego rwa MONUSCO nazo ziyemeje kuzocungera imiji n'uturere tubamwo abantu benshi cane. Mu vyo zishinze harimo kandi gucungera amayira abagwanyi bashobora gucamwo hamwe no gufasha muri rusangi ingabo zose zizoba ziri ku rugamba. Hari haheze imisi abanyagihugu n'abaharanira agateka kazina muntu mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru bemeza ko babonye ingabo z'u Burundi n'u Rwanda ku butaka bwa Congo zigiye kugwanya imitwe y'inyeshyamba iyobowe n'abavuka gihugu b'ivyo bihugu bibiri, ariko abategetsi bavyo basiguye ko ari ibinyoma. Inyuma ya urwandiko rugiriye habona hari bamwe mu bayobozi b'ingabo za Kongo babanditse ku rubuga rwa Twitter bavuga yuko ari uruhimbano. Gusa isoko ry'ijwi rya Amerika ryemeje neza ko runo rwandiko ari impamo kandi ko n'inama ivugwa yabaye mbere n'indi kuri kiri kirategurwa. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Uburundi bufite ambasaderi mushya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka itatu uwagiye gusimbura yimuriwe handi. Yitwa Godonce Sindayigaya, yakiriwe n'abagize ishyirahamwe ry'Abarundi baba hano muri Amerika. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Samuel Ndayiragije, umuyobozi w'iri shyirahamwe ry'Abarundi rero baba muri Amerika.
Ego twarose ubutumire buvuye mu biro bikuru byo guserukiza ubwo Burundi ngaha, batubwira yuko bafise mu ambasaderi mushasha azo bariko ari aratangura amabanga yiwe mashasha. Rero baradutumiye tubona yuko iryo teka baduteye bwa mbere tutugira ingagiza nuko batuzi ku bikorwa dukora, hama turaza rero kugira ngo natwe tubashigikire kubera ko tuzi neza akamaro bwa mbere k'umuserukizi w'u Burundi mu iki gihugu, kuko twebwe icyo dushyira imbere ni inyungu z'Abarundi muri ishyirahamwe ryacu, nabo kandi icyo bashyira imbere akaba ari inyungu z'Abarundi muri iki gihugu. Urumva rero tugomba yuko dukora ibyacu bagakora ibyabo mu gatugahuriza ku kivi cyo gutabara no gufasha Umurundi.
Mutubwiye muri make ijambo ambasaderi w'u Burundi yashikirije, namwe kumbure ijambo mwamushikirije muri make.
Murakoze. Mu ijambo ryo nyakubahwa ambasaderi yagarutse cyane cyane ku bijyanye n'ubumwe n'Abarundi, tukukundana, tukufashanya, tukukorera hamwe, ibyabaye muri kase ntibisubiye. Natwe rero mu ijambo twashikirije twaradugiye aho nyine turavuga tuti muvuze neza cyane. Natwe icyo twipfuza muri BDUSA ni uko Abarundi dukora ibitangaza, tujya hamwe tugakorana. Murabona turi mu gihugu rutura, natwe rero ntitwoguma turi bantu ntikora, turi mu gihugu gitunze nk'uko. Twababwiye nuko tudashobora kandi kuguma dukora nk'uko twakora turi muri Afurika, twijukira gukorera hamwe, na cyane cyane tukifuza yuko duhindura bujya Burundi bukaba nka Amerika igihugu rutura, kuko kijya gihugu turashobora kubikora natwe tubishatse Abarundi. Ariko ivyo kubira tubishike ko twigisha abantu yuko tubanza kuja hamwe twebwe ubwacu ngaha, tukagira wa muco w'Abanyamerika wahora akunda kwigungira kwarondera ndayiwe akabiheba, tukaronderera hamwe tugakora ikintu gikomeye hano, tukagira inyubako rusange zacu muri iki gihugu. Bakavuga ati Abarundi muri Amerika barakomeye bafise izina. Mwico gihe bazovuga ati Abarundi bakomeye muri Amerika no Burundi buzoca bukomeye. Mugabe Abarundi bayegayega ngaha aye tukigira bwa buntu natwara kamana 2023 bitagira ikintu kiremereye, bazoguma dukengera. Ariko kugira duhindure Burundi tubanza gukora ikintu gikomeye ngaha. Tugomba kwiyunga, dukora ingufu, dushyire hamwe, dukora ibikomeye, amaka insurance, auto insurance, inyubako byinshi byacu, hanavuge tubure turafise amahera akwiye, tugatangura gukora imigambi ikomeye muri iki gihugu.
Ariko abatabatahura bo muri bo n'amatwi adusumira, hari abavuga ati kumbure bakorera bakorera Leta y'u Burundi cyangwa bakorera abagwanya Leta y'u Burundi. Utwo tuntu turimwo ku gerageza kumenya abo muri bo muri ko mudukemura mute muri aka kanya.
Ikintu cya mbere ni ukubwira yuko tuva twitanguje BDUSA, twavuze ati ni urugambaje. Amahirwe kandi dufise ni uko bamwe batwita ko dushyigikiye ubutegetsi bw'u Burundi, ni ukuvuga Leta y'u Burundi ariyo dukorera. Abantu nabo bakavuga bati aba bantu uko biri kose bagwanya Leta ihari uno munsi. Urumva aho n'amahirwe kuri twebwe, n'amahirwe kuri twebwe kuko ntibaratumenya abo turi. Bazotumenya rero ko byo twama kubikorwa, nibyo bizovuga ibikorwa nibyo bizokwikorera. Twaratanguye abantu barabona ko umuntu yitaba Imana, tugafashanya uburyo bakabona kumugaragaro kandi bakabikora bonyine. Tubanza kwigisha abantu urukundo no gukorera hamwe, ivyo ni ntambwe ya mbere. Ntambwe ya kabiri ni vya bikorwa rero tuvuga mu majambo, bazibona gutanguye kubikora mu ngiro.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni kuri iki kiganiro rero cya Oriane Itangishaka na Samuel Ndayiragije. Samuel Ndayiragije ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'Abarundi baba muri Amerika. Kuri ambasaderi mushyashya rero w'u Burundi, Burundi bwari bumaze imyaka itatu budafite ambasaderi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika saa kumi nk'uko mubizi. Muri ibyo biganiro ni Murisanga Murakarama.